Ini Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe shuti mwese muduteza amatwi, ifide niyo ngaba baramutse bahikaze mu makuru iyo kuri isaha. Inama nshingamateka y'u Rwanda yemeje itegeko rikuraho umugwi w'igihugu jejwe kugwanya genocide hamwe n'ikigega ca leta kijejwe guhifashanya abarokotse genocide batishoboye FARG. Bamwe mu bashingamateka hamwe n'abahora bafashwa n'icyo kigega baratewe impungenge n'iyo ngingo.
Rero nagira ngo ministre adumare impungenge nyine nk'uko abivuga ko ministeri izabyitaho kumve ko nta cyiciro kizasigara inyuma.
Uyo ni député Elali Nyirabega. Ubushikiranganje bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu bugiye kurangura imirimo yahora irangurwa n'izo nzego urahumuriza abanyarwanda.
Ibikorwa byose za buri rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri ministeri. N'ibirebana rero na n'ibyakorwa n'ikigega FARG, ibi bikorwa nabyo bizakomeza.
Uyu nawe ni umushikiranganje ajejwe ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Jean Damascene Bizimana. Mu Burundi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uriyamiriza ibikorwa byo guhungabanya umutekano bimaze iminsi byibonekeza mu gihugu. Muri Gine umukuru w'abasirikare bakoze kudeta Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya yimitswe uyu munsi nk'umukuru w'igihugu w'ifata kibanza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia yirukanye abategetsi indwi ba ONU ibagiriza kwivanga. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ministre w'ububanyi n'amahanga ejo kuwa kane nibwo yavuze ibyirukanwa ry'abo bakozi bakuru ba ONU iminsi ibiri nyuma yuko umuyobozi mukuru ushinzwe imfashanyo mu muryango w'abibumbye aburiye ko kuba guverinoma yarazitiye imfashanyo bishobora kuzatuma abantu 100,000 mu ntara ya Tigreya bahura n'ibibazo by'inzara. Igitutu cy'amahanga cyagiye kiyongera mu bijyanye n'uko ibintu byifashe mu ntara ya Tigreya, kandi impande zose ziri mu bushyamirane mu majyaruguru ya Ethiopia zishobora gufatirwa ibihano na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jen Psaki, sekretari ushinzwe itangazamakuru muri Perezidansi ya Amerika, ejo kuwa kane yavuze ko Amerika yamaganye ihambirizwa ry'abakozi ba ONU kandi ko nta kuzuyaza mu ifatwa ry'ibihano ku muntu uzaba intambamye ku bikorwa by'ubutabazi. Muri ibyo avugamo ibiribwa, imiti n'ibindi byangombwa byo kurengera ubuzima bw'abantu babikeneye cyane. Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia ntacyo yahise asubiza ubwo yarabajijwe kwirukanwa ry'abo bakozi ba ONU. Ethiopia mbere yari hakanye kuba yarabujije imfashanyo y'ibiribwa kwinjira. Abo bakozi barindwi bahambirijwe barimo umuyobozi w'ikigo cya ONU cyita ku bana UNICEF n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA. Batanu muri abo barindwi n'aba OCHA, umwe ni wa UNICEF naho uwa karindwi akorera ibiro by'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uko ari barindwi bahawe amasaha 72 bakaba bavuye muri Ethiopia nk'uko itangazo rya minisitiri ribivuga. Barashinjwa kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu.
Urakoze Eugenie. Muri Gine umukuru w'abasirikare bakoze kudeta Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya yimitswe uyu munsi nk'umukuru w'igihugu w'ifata kibanza. Thomas Kamirinda arabandanya inkuru.
Mamadi Dumbuya yarahiriye imbere y'urukiko rw'ikirenga rwa Gineya saa sita ku isaha ya Conakry, byari saa munani ku isaha y'Ibujumbura n'i Kigali. Kwimikwa kwe ni umuhango kuko yaramaze hafi ukwezi mu by'ukuri ariwe uyobora igihugu ku isonga y'agatsiko kitwa CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, k'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Président Alpha Condé ku itariki ya 5 y'ukwa 9 kurangiye. Kuwa mbere w'iki cyumweru CNRD yashyizeho itegeko shingiro ry'inzibacyuho rijya mu kigwi cy'itegeko nshinga rivuga ko inzibacyuho izayoborwa na CNRD ubwayo na Colonel Dumbuya ariwe mukuru wa CNRD, Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu. Igihe cy'inzibacyuho ntikigenwe, ntibizwi igihe amatora azagarurira ubutegetsi bwa gisivili. Ariko abakuru b'ibihugu bya CEDEAO, umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'uburengerazuba, bo barotse igitutu CNRD kugira ngo ikoreshe amatora ya perezida wa Repubulika n'ay'inteko ishinga amategeko mu mezi atandatu ari imbere. Bavuga ko bashobora gufatira ibihano abasirikare ba CNRD nibaramuka batabikoze. CEDEAO ifite impungenge z'uko yabamo imidugararo nyuma ya kudeta zahirita ubutegetsi bwa gisivile mu bihugu byayo bibiri mu mwaka umwe rukumbi, n'ukuvuga iyo muri Gineya n'iyabaye muri Mali mu kwezi kwa gatanu gushize.
Tugushimire Thomas. Uburusiya bwahaye igihugu cya Mali ku munsi wa kane indege zine za kajugujugu n'ibigwanisho. Ni muntu mbere yo gufasha inteko z'icyo gihugu mu rugamba rwazo rwo guhangana n'abagwanyi bakorana na leta ya Kiislam na Al-Qaeda. Muri urwo rugamba zifatanya n'intego z'Ubufaransa, iz'akarere k'Uburaya n'izishyirahamwe ONU. Izo ndege za kajugujugu n'ivyo bigwanisho byatanzwe mu gihe hari cuka kibi hagati ya Mali n'Ubufaransa, bifatiye ku makuru avuga ko icyo gihugu gishobora kwakira abacangero b'Abarusiya. Ni mu gihe Ubufaransa bufise imigambi yo kugabanya abasirikare babwe 5,000 bajejwe igikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. Ubufaransa bwaragerageje kuburizamwe uwo mugambi mu kuvuga ko amasezerano ya Mali n'Uburusiya ateye kubiri n'igumizwa by'inteko z'Ubufaransa muri ico gihugu. Muri ico gihe umushikiranganje wa mbere wa Mali yagirije Ubufaransa ko bwahevye igihugu ciwe mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu ikoraniro rusangi y'ishyirahamwe ONU. Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda inama nshingamateka yemeje itegeko rikuraho komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, itorero ry'igihugu, mbere n'itegeko rikuraho ikigega cya leta kijejwe gufasha abarokotse genocide batishoboye FARG. Ninkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Kuri uyu wa gatanu nibwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite bateranye mu gihembwe kidasanzwe. Mu byihutirwaga harimo gutora itegeko rikuraho ibigo bya leta byari bisanzwe bikora inshingano zashyizwe muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Bwana Bizimana Jean Damascene uyoboye iyi minisiteri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha gukuraho ibi bigo kugira ngo minisiteri itangire akazi kayo.
Bashingiwe rero ko inshingano za minisiteri nshya zisa n'inshingano z'izindi nzego zisanzweho harimo na FARG. Mu rwego rwo kwirinda kugongana kw'izo nshingano, iyi minisiteri nshya izafata inshingano zari iza FARG. Ndagira ngo kandi na nabasabe ko kubera ubwihuti tubagaragarije gikeneye gukemurwa mu buryo bwa vuba kugira ngo minisiteri itangire gukora, dusaba ko mubyemeye uyu mushinga w'itegeko muhera ko munawemereza muri iyi nteko rusange utanyuze muri komisiyo.
Ministre Bizimana yasobanuye ko inshingano zakorwaga na FARG ndetse n'ibindi bigo byakuweho bizimurirwa muri iyi minisiteri ndetse hagafatwa n'abari abakozi b'ibi bigo. Nubwo biruko ariko impungenge ziracyari zose, cyane cyane ku bari basanzwe bafashwa na FARG. Aba n'abakecuru bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Ariko turaduhungabanyije rwose kwivuza bari abakecuru n'abasaza bafata inkunga y'ingoboka mana y'u Rwanda, ndetse turi mu gihirahiro kuri radio nabyo none byanshobe. None se nzajya mvurwa gute sha uko nanjye numva byandenze? None se ko ariho najyaga niburiza nkajya gufata imiti nkagira gute? None urumva atari ikibazo ngize karagasaune niho nagakuraga uriya bajyaga bakama. None ubwo rero urumva noneho katowa kambayeho mbega muri make n'undi umeze nkanjye sinkubeshye nge nahungabanye rwose.
Seho n'abadepite bibaza uko bizagenda mu gihe bitaga ku bagenerwa bikorwa ba FARG babagiye muri ministeri. Wini depite Nyirabega Etari.
Rero nagira ngo ministre adumare impungenge nyine nk'uko bavuga ko ministeri zabyitaho kumve ko nta cyiciro kizasigara inyuma mu ngengo y'imari ya FARG harimo 5%. Nkagira ngo rero mbaze niba no muri ministeri iyi 5% yamaraga ibyo bikorwa ko bishoboka, niba nayazinjira muri ministeri gutyo
abakozi bashobora kubura imirimo. Nabyo byagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko.
Hari abantu basanga bitanga cyane muri sererije tumve byo kuri abangaho ko zazasaguka, kuko nabwo byose bose nabwo bakwiga muri ministeri kugira abakozi bazasaguka n'ubujyo bize abantu bazabyitonda ku buryo bakagerageza gufasha abakozi.
Ministre Bizimana yamaze impungenge abibaza ko ubuzima bwabo bushobora kuzajya mu kaga nyuma y'aho ibigo byabafashaga nka Farije biviriyeho.
Ibikorwa byose za buri rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri ministeri. Nibirebana rero na n'ibyakorwa n'ikinga Farije, ibi bikorwa nabyo bizakomeza n'amategeko bari bagenewe bazakomeza babihabwe, haba mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'imibereho, mu rwego rw'ubuvuzi. Ingengo y'imari avuga ko 5% y'ingengo y'imari ya leta yagenerwaga ikigega Farije. N'ubundi ibikorwa aba bantu bakorerwa ni leta ibikora, izabikomeza uko byari bisanzwe bigenda. Igihindutse gusa ni inyito.
Ministeri y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yashyizweho mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumpta.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 98.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uriyamiriza ibikogwa byo guhungabanya umutekano bimaze iminsi byibonekeza mu gihugu. Uwo mugwi uvuga cyane cyane ibitero by'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura n'imitego ku mabarabara byahitanye abantu barenga 10, abandi barenga 100 barakomereka mu kiringo cindwi zibiri. Idonido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kubwo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu, umutekano wasubiye guhungabana bikomeye mu gihugu. Mu kiganiro 60 vinyine muraba atwara umugwi CNIDH yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura iruhande yo kubitera ibyatsi, yemeje ko abantu basigaye bari mu bwoba budasanzwe batinya ko umwanya wari wo wose bashobora gutegwa amagrenade aho boba bateramiye hose bikozwe n'abantu bataramenyekana. Asaba inzego z'umutekano kuri kanura.
Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi, bigasasika inganda mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Carama na Gatumba, hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda ekanahandi. Intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abene gihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abene gihugu, na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere.
Uwo mugwi wikeka ko abakora ubwo bwicanyi ari abanyepolitike bahunze igihugu, yamara uwo mugwi ukavuga kandi ko hashobora kuba harimwo no kwihorahorana kubera ubutungane budakora neza.
Uhimiriza abanyepolitike canke abo bose waba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi, bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu. Ni ukuvuga ko biba kwihorahorana ntibirekuwe n'amategeko. Umuntu iyo yagiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza ako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine. Ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi. Ubutungane buteza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro. Twebwe mu gateka kazi na muntu dukoze ibyo tujejwe, abajejwe umutekano bagakora ibyo bajejwe, abajejwe intwaro bagakora ibyo bajejwe, turazi yuko n'ivyo vyo bwicanyi vyohagarara.
umushikiriza manza kizigenza wa Republika aheruka kudo mu rutoki kuri abo banyepolitike umugwise NIDH wikeka ko bari nyuma y'ibitero vy'amagrenade cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Naho biruko bamwe mu bagirijwe nk'indongozi z'umugambwe MSD utavuga rumwe na leta, François Nyamoya umunyamabanga mukuru wawo yarabihakanye.
Ibyo byagirije ntaho bifatiye kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri. Cyo umuntu ashobora kwibaza nuko ashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora, mbere n'umukuru w'igihugu we nyene yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni. Nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubwo.
Nyamoya co kimwe n'abandi batatu barimo Alexis Nduhije atwara umugambi MSD na Marguerite Barankitse atwara kandi yashinze ikigomezo Sharo mu gifasha imfuvyi Uburundi buheruka kubarungikira imitahe muzamakungu yo kubafata. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika naryo nyene ririyamiriza ivyo bitero. Mu itangazo yasohoye, Musa Faki Mahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika asaba amakungu gufasha kugira ngo abakora ubwo bugizi bwa nabi abategetsi b'u Burundi bafata ko ari iterabwoba bafatwe babihanigwe. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inyuma bikogwa by'inama nkuru ishyira hamwe impuza makungu igira ya 76 prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarabonanye n'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kunyubakwa ibuserukira u Burundi muri yoni. Kiago cashimikiye ku byifuzo by'uko abarundi bagira uruhara rukomeye kurushiriza mu guteza imbere igihugu cyabibarutse na cyane cyane mu gutsimbataza ubumwe hagati yabo. Bamwe mu barundi baba mu mahanga barimo Diomed Misigaro ari mu rwego nyobozi rwa diaspora, Marcel Habyarimana aba mu gisagara cya New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Jazin Antoine aba muri Australia barayagiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ukuntu bakiriye uwo mubonano w'abarundi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka dutangurire kuri Marcel Habyarimana.
Umukuru w'igihugu yaraduteye iteka, yaratugende hano New York, baradutumye gutumira abarundi bari ngaha hafi, hanyuma twarabatumiye, hanyuma hitavye abarundi benshi cyane rwose. Abari New York bashoboye kuza baraje turetse ababa ngaha New York, hariho ababa mu maeta duhana imbibe nko muri Connecticut baraje, New Jersey baraje, Rhode Island baraje, hari abaje bava muri Maine, hari abaje bava California, hari abaje bava Dallas, hari abaje bava Arizona, hari abaje bava Florida. Eka n'ukuri hari isinzi ry'abarundi kandi bose bari baje bafite igishika cyo kubona umukuru w'igihugu ibintu by'imboneka rimwe bidashaka kenshi.
Ikibazo cy'ukuntu mwakiriye ako kamo yateye, reka tukigaruke ku mukanya ndakikubaza, ariko nagomba na Diomede nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo nama, eka icyo kiyago cy'abahe hagati ya perezida w'Urundi eka n'abarundi baba cyane cyane muri Leta Zunze Amerika. Turazi ko hariho n'abavuye muri Canada bari bavyitabye, ariko Diomede mwebwe mwavyakiriye gute mu kane gatoyi cyane rwose? Navuze ko mwebwe musanzwe muse n'uruhara rukomeye cyane rwose mu ishyirahamwe ry'abarundi rya diaspora muri conseil d'administration rimwe mu itwara duga ku ijambo mu kane gatoyi.
Ego Frederic, murakoze. Namwe mengo narahababonye mwarabikubiza, ariko nashaka kuvuga ko nkuko masera bivuze abantu bari baje ku bwinshi novuga ko bari gushobora no kuba benshi cyane kurusha ariko umunsi w'imbere guca ari ku wa gatanu ku wa kane ku mugoroba kirere cy'i New York cyabaye kibi indege nyinshi ntizashobora gushika ndaza abagenzi benshi batuza kuva muri za Kentucky batuza kuva muri za Dayton Ohio Mobile Alabama batashoboye kuza ariko nubwo byagenze uko abantu benshi barahabonetse bava hanze kure ya New York nkajyewe nahasitse nubwo nahasitse ku wa gatanu narahabonetse aho byari biryoshye kandi byerekanye ko ukuza kwa k'umukuru w'igihugu bwa muri Amerika abarundi benshi bakwitabiye kandi babyiyumvamo twashimye baramwumvirije yaratuganiriye kandi bose twavuye twese tunezerewe kuko kuganira kumwe ku mubyeyi aganira n'abana novuga muri make ngirataza kubibandanya ko
yari bintu binezereye cyane. Yasin, tubane nawe haba mu gihugu cya Australia ariko muri iki gihe ari mu Burundi ashaka ubwa mbere na mbere. Yasin, mwebwe amajambo yahavugiwe haba ayashikirijwe na Perezida canke Abarundi muri icyo kiyago mwayakiriye gute?
Cyane cyane twayakiriye neza, twayakiriye neza cyane kuko yaragerageje kubasigurira ko mu Burundi atakoko buriho. Yabasigurira nk'umubyeyi kuko umubyeyi n'amamubyeyi kubwira abana amajambo y'ingirakamaro. Rero twari kurikiranye n'amajambo y'impanuro y'idini y'agatandatu bakwiye kuzana imitayi yabo mu gihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi cyahindutse. Twari kurikiranye imitayi y'ibyo.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tugaruke kuri aya majambo twiheze kamwe katewe. Reka dutangure kukamo kuko Abarundi baraja mu mahanga nivyo bakiga amashuri kaminuza bakaronka amadiploma akomakomeye ugasanga afite uruhara rukomeye cyane rwose mu bihugu barimwo. Hanyuma akamo batewe rero nuko nabo nyene abo Barundi boshobora gukoresha ubumenyi bakuye muri ibyo bihugu bakaza baraterera mu Burundi bakanaterera kandi mu vyerekeye iterambere haba imitahe bashaka gukoresha canke bagenzi babo bafite imitahe bashaka kuja gukoresha mu Burundi. Ako kama umushyana Marcel Havyarimana mwakakiriye
twakakiriye neza cyane rwose. Ubwa mbere na mbere hoho twarashimiye umukuru w'igihugu ingene yatugendeye n'ijambo yadushikirije mu ijambo ry'intangamarara. Yaratubwiye yuko mu Burundi twese turi umuryango umwe. Ibintu byerekeye byo kuvuga Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ibyo onye turiko turabisezerera naho abantu batari bake bahise mu mitima yabo. Yagize ati kugira dutere imbere twubake Burundi ni uko twumva ko turi umuryango umwe. Yaravuze ati Burundi si ubw'Abahutu, si ubw'Abatutsi, si ubw'Abatwa, mbega mwe byogenda gute jewe notanja hehe. Ibyo rero twabyakiriye neza cyane rwose. Hanyuma tukifuza cyane cyane ko abantu benshi batabyifashisha mu byo bariko barakora mu mwene babayeho. Twarumvise yuko hariho ishyirahamwe ibyo bita ONG riheruka kugara imiryango mu Burundi ngo ryaratera iromoka. Ndabivuga ndabyikura ko sindabizi neza ibintu numvise sindabizi tibuhamya mugabo numvise yuko bugaye kubera yuko bababwiye ngo bashyiremo igitigiri kinini cy'Abahutu kuruta igitigiri cy'Abahututsi barimo. Hanyuma murumva yuko n'ibyaba ari byo bizoba ari bibi. Hanyuma umukuru w'igihugu ni Sebarundi iba mu Burundi hariho byinshi bishobora kuba atazi. Hari abantu bashobora kugira ibintu bakamwononera mu migambi ariko nk'ibyo onye uko yabivuze ati ibiteza kubaho mu Burundi ni uko nyine niko biteza kugenda ntibiteza kubaho kandi duteza kubyakira nk'uko nyine kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Iryo jambo rero twararyakiriye neza. Hanyuma tugasaba abamufasha yuko borishyigikira kugira ngo twese dukore dukorera dusenyera ku mugozi umwe.
Murakoze Diomede Misigaro. Icyo kibazo ko kamuka gasaba Abarundi kuyitandukanya n'amoko barimwo bagashyira imbere umutima wo gukunda igihugu bakaba bakitwa Abarundi aho kwitwa ubwoko butandukanye mweho mwakakiriye gute koshirwa mu ngiro gute?
Yego Frederic urakoze kuri icyo kibazo.
nanje nk'abandi twabyakiriye neza kubera ko urabye kahise ku Burundi aho kandi kononekanira aca kuri ibyo bintu byo kwitwazamo ariko nyuma gatoya Abarundi bo nyine barazi ko ibintu by'amoko ari uguhendana ntabwo nibaza ko ubwoko kanaka umwana wa kanaka yibereye hejuru yobuzwe itiro atosinzira kubera ko uwundi muntu wo mu bwoko bw'ibwo yitwaza waraye atari urumva rero hamye ari ikibazo abantu bibuka iyo hageze ko ubutegetsi buraducitse twebwe abanaho badufata nabi muribuka turahonye mwabagabo ariko mu ngiro basanga ari ukubesha n'abanagakora akagwi kamwe k'abantu bishakiye ibyiza mugaba bakoresheje abandi bise kwa murakuga gukamba rero ngiyo siguro ntanze yerekana ko abandi bitwaza ibintu by'amoko hari ku nyungu zabo ntabwo hari ku nyungu za bose nicyo gituma umukuru w'igihugu ariko abivuga bisigura byanezereje abantu bose harageza aho turengera ibyo bintu ngo by'amoko yaranavuze ati twebwe ahubwo n'igihugu cyacu ibyo twaconoye kubera kwitwaza ibintu by'amoko harageza aho kutubaremera twebwe nyine hano uzova hanze uza kuduhenda ngo ariko ngo tuzobanza tukivemwo abantu bito ko bari kubarazana amahoro babone kutugarukana nitwe twiyononeye yaranavuze n'akarorero ati wewe niwe aba kuva umwana avuka waramuvugije mu mutwe umubwira ibitari ushaka abeho barabonye n'akajagari bigeze kuba mu Burundi aho abantu baje ku bantu bakabica bica abandi ngo ntibari ubwoko bumwe abana bato ibyo bintu biba byaguye he nimba ndi wa mugani w'ikirundi bavuga ngo ngoso iyo byamunaniye so akwanga akuraga ibyakunaniye nibaza rero tumaze kuvugana n'umukuru w'igihugu atuganye benshi turi ko turabona ko ibyo bintu byo kwitwaza amoko atabishobora kudushikana nizere ko rya jambo ryacikiye kandi zorigendera ko kugira ngo turabe ukuntu Uburundi bwacu zanjya neza tuzamuzaza ku moko
uhagarara utagisubira mukanya ndabasaba muhave mushikiriza nk'ivyiyumviro vyo kuntu ico kibazo coranduranwa n'imizi abategetsi nk'uko mwavyumvise bariko baragerageza kuraba ukuntu bohinjira imitima y'abarundi kugira ngo ico kibazo ntikibe ikibazo kizohora kiryanisha abarundi ariko mushika ntahe ya Sine Antoine namwe turazi ko naho mutari aho New York mwakurikiranye ijambo cyane cyane ko kamo gasaba abarundi kwitandukanya n'amoko barimo kugira ngo bashire imbere umutima gukunda igihugu ko kamo mwakakiriye gute abarundi bohinduka gute kugira ngo imvugo ibe ingiro
murakoze cyane ebe bambe namwe twarashimye imvugo nanyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu hanyuma uko abantu bakwiye guhinduka nuko umwe wese yoza ku kivi akisunze ubwo kavamo ibintu bidashobora yaba umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umutwa ava hasi kimwe twese tugakorera hamwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu duhindure n'uburundi bw'ejo uburundi bw'ejo mavuze abana bacu turabyara niba ndezukire muri bya bintu by'amoko byakubye ntibisubize inyuma ahubwo bazenguke basanga iterambere twize kugira ngo nabo bazakwakiraho dushike uko ni kumbona byoshobora kugenda n'uko uwariwe wese wenda ku kivi tutisunze ubwoko kuko iyo wisunze ari ibintu bibiri bitandukanye iyo wisunze ubwoko ushobora kudatera imbere kuko umuti wawe urabanza nyine
kadusubire duhe ijambo umushyira na Marcela Havyarimana agira chatubwiye cyane cyane ku vyerekeye ibintu hashikirije ko hariho ako kamo gasaba Barundi kwitandukanya n'amoko ariko ugasanga kenshi na kenshi hariho nk'abategetsi bamwe bamwe canke abarundi bamwe bamwe bagifise agati mu gushira imbere ico kibazo yavuze ahantu ishyiramwe rishobora kuba ryarugaye kugira ngo habe ubutungane kuri iyo mirwi yose Barundi ko ubu twita Barundi twarumusa kamo gasaba ko batosubira kwitwa abahuta abatutsi cyangwa abatwa kugira ngo Abarundi bose batekanigwe ikabumve baronse ubutungane mu byo baharanira byose ku bwanyu hoko rw'iki tufate ku karorero mwatanze mwebwe
murakoze nkuko nabivuze umukuru w'ihugu ni se Barundi abafite imigambi myiza hanyuma umwami agirwa n'abagabo nkuko babivuga kuko babivuga ku manakera twe twifuza yuko ibisongero vyiwe ivyegera vyiwe bamenya imigambi afise hanyuma bakamufasha kwishyira mu ngiro byo bari bibi cyane rwose hamwe abantu bozo bari kimwe mu gahumbeze bakavuga ngo jemba mu bwoko bunovu none kubera narose amahigwe yo kurongwa ubutegetsi cyangwa kuronga izi nguvu reka ndabikoreshe njere mu kazi abantu bo mu bwoko mvamwo cyangwa abantu bo mu ntara mvamwo ibintu ntibishoboka bigenda neza nkuko umuntu abyifuza kuko nkuko umuntu umwe muri twego bivuze hari harabayeho ubwicanyi mu myaka iheze bamwe barabyitwaza bakurikije ubwoko ariko cyane cyane bamwe babigirangira ngo barondera amaronko yabo rero nta kuntu umuntu yutunganirwa mu mutima atunze kubera abanje kugira nabi uwundi muntu
nshuti muduteze amatwi ahandi dusoreje amakuru yacu kuri isaha ndabashimira ko mwahisemwo gukurikira Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidèle Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.